ఇది నిజమిది అమెరికా. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019. Kuri mikro muri kumwe n'Ange Fiden yo ngaba.
Igihe twaronka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abene gihugu natwe kikaka kutugendera kuko n'ahantu tugishika naho gatoronke akunyu. Yatupfuna cyane.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi. Bidogera ubukene bw'isoko bashoreramwo imisigati barima hamwe n'ubukene bw'ihinguriro ry'isukari. Tubafitiye n'andi makuru kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ku iraswa ry'impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda. Tubafitiye n'inkuru ku nyishu y'inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi ku ngingo y'inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi gutahukana abasirikare igihumbi b'Abarundi bari mu bari mu gihugu cha Somalia kugarukana amahoro n'umutekano hamwe no kucegeranyo cicegera cha mbere c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuvyaranguwe n'ubushikiranganji bumwe gukira mu kiringo cha mezi 6 arangiza umwaka w'ibihumbi 2018. Yamara reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi tubafitiye muri uyu mwanya amakuru mwateguriwe kandi mugiye mushikizwe na mugenzi wanje Alois Bigirimana. Waramutse Alois.
Mwaramutse Fidele. Turayahera muri Afrika. Igihugu cha Afrika y'Epfo gitekanya gushikiriza uwahoze umushikiranganji w'ikigega cha leta wa Mozambique Manuel Chang'e leta yiwe aho kumuha leta z'umwe za Amerika imurondera ku byaha aregwa by'ubutunzi. Ibyo byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Afrika y'Epfo. Chang'e w'imyaka 33 bitekanijwe ko ku munsi wa kabiri i Johannesburg ariho azoshikirizwa ivyirungikwa ryiwe. Afunzwe kuva agifatwa mu kwezi kw'12 igihe yagira afata urugendo aji Dubai. Leta z'umwe za Amerika na Mozambique biriko birarwanira kumuronka ku byaha yagirizwa byo gufata ingurane yo mwibanga y'imiliyaridi 2 z'amadolari yatumye igihugu cya Mozambique kija mu ngorane zikomeye z'ubutunzi. Bamwe muri Mozambique bavuga ko mu gihe yorungikwa muri Leta z'umwe za Amerika ariho yohanywa bimwe biboneka. Jose Mantegase avugira umugambo uri utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique Renamo avuga ko mu gihe Chang'e yorungikwa muri Mozambique atana kimwe yokoregwa yoguma yidegembya. Papa Francisco ejo ku munsi wa kane niho yugurura inama yo guca hirya no hino ikibazo kimaze igihe kirekire cy'amabi afatiye ku gitsina akorwa n'abakozi ba Ekleziya Katolika. Ku munsi wa mbere w'iyo nama izomara iminsi ine iri kirabera i Vatikano mu Butaliyano, Papa yabwiye indongozi 190 za Ekleziya Katolika ko abakristo bariko barabakurikirana kandi barindiriye inyishu n'ingingo zikomeye zizova muri uyo mwihoyezo zitagarukira gusa kunegura ibiba ariko ziherekezwa no guhana abashurashuje abakiri bato. Yasabye abitabye iyo nama kumviriza amarira y'abana bato bakeneye ubutungane. Iyo nama itumbereye kwigisha abarongozi b'ishengero ingene bawutorera umuti ibyagirije by'ubusambanyi n'ingene bokwifata imbere y'abahohotewe hatibagiwe no kurinda ibibazo nk'ibyo muri kazoza. Ibibazo by'ubusambanyi muri Ekleziya Katolika byaravuzwe cyane muri imyaka 30 aho amaraporo atari make yagiriza abarongozi b'iryo shengero gufata abana bakiri bato ku nguvu. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yarugaye urubibe igihugu ciwe gihana na Brazil, yongera aragabisha ko ashobora no kubikora kuri Colombia kugira buze imfashanyo ko zinjira mu gihugu. Amatoni y'imfashanyo zifungurwa imiti hamwe n'ibindi byinshi byavuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika byazibiriwe ku rundi ruhande rwa Colombia ahari kiraro kigihuza na Venezuela. Maduro avuga ko Venezuela atari igihugu gisegerereza kandi akavuga ko yanse imfashanyo avuga ko ari imyiteguro ya Leta z'Ubumwe za Amerika yo kuvogera igihugu ciwe. Maduro yararungitse abasirikare ku mbibe z'igihugu. Umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido avuga ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza nawe yashikirije ko ategekanya kwinjiza izo mfashanyo mu gihugu ku munsi wa gatandatu naho igisirikare kimeze magabo ariko ntatomora uko azobikora. Maduro yaremeye kuganira na Guaido ariko yanka kuva ku butegetsi canke gutunganya ayandi matora. Abasirikare bashika amajana abiri ba Leta Zunze za Amerika nibo bazosigara muri Siriya inyuma yaho Leta Zunze za Amerika zizokurirayo basirikare. Ibyo byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House ejo ku munsi wa kane. Mushikiranganje wo kumenyesha makuru muri ibyo biro Sarah Sanders yavuze ko igitigiri gito c'abasirikare babungabunga amahoro ari bo bazosigara muri Siriya mu kiringo kanaka ariko nta byinshi birenzaho yashikirije. Babajijwe ibijanye nayo makuru ejo kuwa kane nyene ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwarungitse abamenyesha makuru kubaza ibiro by'umukuru w'igihugu White House ngo menya ko abasirikare b'abanyamerika bashika 2000 aribo bari muri Siriya gufasha abarwanyi b'abakurde bariko bararwanya ibisigarira by'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Kuri izo ntambara nyene indege z'intambara z'urunani rurwanya iterabwoba muri Siriya zarateye gace kagisigayemo abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu inyuma y'utwigoro two guhungisha abanyagihugu bari bakiri mu byara byabo barwanyi. Ibyo bitero byabaye ejo ku munsi wa kane mu mihana ya Baguz ni nyuma y'umunsi umwe abanyagihugu 2000 bakuwe muri ako karere. Ubwo runani rurongowe na Leta Zunze za Amerika rufadikanije n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abakurde bo mu hari Force Democratique Syrien bavuga ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu bacugarijwe i Baguz kandi babuze ubuhungiro.
Urakoze Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere. Umwaka urangiye impunzi z'abanyekongo zari mu ikambi ya Kiziba mu karere ka Karongi mu burengero bw'u Rwanda zigira imyirekano zerekana ko zitishimiye ko zifatwa mu Rwanda. Zarashwe n'abapolisi b'u Rwanda itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryasohoye raporo ku iraswa ry'izo mpunzi. Umumenyeshamakuru Geoffrey Mutagoma niwe adusomera ibiri muri iyo raporo.
Umuryango Amnesty International utangira ugira uti: abapolisi barakidegembya mu gihe impunzi z'abanyekongo zigaragambije zinubira uko zibayeho zo zifunzwe. Uyu niwo mutwe Amnesty International yahaye iyi raporo ugenekereje mu Kinyarwanda. Hashize umwaka umwe impunzi 11 ziciwe mu mujyi wa Karongi, izindi zicirwa mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Izi zarashwe na polisi ubwo zasohokaga mu nkambi zerekeza ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR zinubira igabanuka ry'ibiribwa n'izindi fashanyo zagenerwaga. Amnesty International irasaba ko abapolisi barashize impunzi bakorwaho iperereza ababigizemo uruhare bakabiryozwa. Mu gihe nta perereza ryigeze rikorwa ngo rinatangazwe kuri ubu bwicanyi, impunzi 63 zifunzwe ziregwa ibyaha bifitanye isano n'iyo myigaragambyo. Bimwe mu byo ziregwa no gutegura no kugira uruhare mu myigaragambyo itemewe, gukwirakwiza ibihuha bitera icyasha ubutegetsi bw'u Rwanda. Banashinjwa kwigomeka ku buyobozi bwa leta. Amnesty International iramagana ubushake buke bwo gukora iperereza ku myitwarire y'igipolisi cyakoresheje imbaraga z'ikirenga ku mpunzi zigaragambirizaga ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kiri Karongi no mu nkambi ya Kiziba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nibwo impunzi zibarirwa mu magana zasohotse inkambi ya Kiziba zagenze ibirometero 15 zinubira igabanuka ry'inkunga zagenerwaga na HCR. Icyo gihe zasabaga gusubizwa iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa zikimurirwa mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Izi mpunzi zamaze iminsi 3 ku cyicaro cya HCR Karongi nubwo abapolisi, abayobozi b'inzego z'ibanze n'abahagarariye HCR bazisabaga gusubira mu nkambi. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri, abapolisi bamishe ibyuka biryana mu maso mu kivunge cy'impunzi ndetse banarasamo amasasu yica. Impunzi 8 zahasize ubuzima, izindi zirakomereka. Kuri uwo munsi n'ubundi HCR yatangaje ko hari izindi mpunzi 3 ziciwe mu nkambi nazo zirashwe n'abapolisi. Nyuma yaho igipolisi cyavuze ko impunzi zabarwanyije ndetse zigakomeretsa abapolisi barindwi. Hari umutangabuhamya wabwiye Amnesty International ko abigaragambya bateye abapolisi amabuye, ariko ngo byari uburyo bwo kwirwanaho abapolisi bamaze kubasukamo ibyuka biryana mu maso. Ibyo yatangajwe n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na komisiyo yayo y'uburenganzira bwa muntu bigaragaza kubogama. Ni iby'iperereza ku mpunzi zagize uruhare mu myigaragambyo, aho gucukumbura imyitwarire ya polisi yatumye bamwe mu mpunzi bafatwa abandi bagakomereka. Iyi raporo inavuga ku mpunzi zifunzwe. Kugeza ubu hafunzwe abagera kuri 65 bafashwe hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatanu mu mwaka ushize. Polisi ikimara gutatanya abigaragambya ikoresheje ibyuka biryana mu maso, nyuma ikarasa mu kivunge, ku ikubitiro hafunzwe impunzi 21 mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwakurikiyeho hafashwe abandi babiri barafungwa. Mu kwezi kwa kane, polisi yakoze imikwabo mu nkambi ya Kiziba, maze abapolisi binjira mu nkambi ku ngufu, abandi barayigota. Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza yavuze ko byari bigamije gucubya umwuka mubi mu nkambi. Ku itariki 30 z'ukwa kane n'iya mbere y'ukwezi kwa gatanu, nabwo habayeho guhangana hagati y'abapolisi n'urubyiruko rw'impunzi. Nabwo polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso. Icyo gihe hakomeretse impunzi 14 harimo n'umwana, kandi umwe mu nkomere yaje gupfa agejejwe ku ivuriro ryo mu nkambi. Nyuma yo gushyamirana, impunzi 30 zahise zitabwa muri yombi, izindi 12 zirafungwa hagati mu kwezi kwa gatanu, bituma abafunzwe bose baba 65. Cyakora iyi raporo ivuga ko hari babiri barekuwe, mu gihe uwundi umwe yahamijwe gukwirakwiza ibihuha bigamije gusebya u Rwanda imbere y'amahanga, guteza imidugararo muri rubanda no gukoresha imyigaragambyo n'inama binyuranyije n'amategeko. Abandi bo baracyakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Amnesty International isanga binyuranye n'amategeko mpuzamahanga kuba abategetsi b'u Rwanda barega impunzi mu manza nshinjabyaha kubera gusa ko zigaragambije. Ivuga ko bitandukanye no kuzirega guteza imvururu mu gihe hari ibimenyetso bifatika. Uyu muryango uvuga ko ari uburenganzira bwa buri wese kugaragaza ibitekerezo no gukora inama mwituze. Uyu muryango wongera gushimangira ko hakwiriye gukorwa iperereza ku mbaraga z'ikirenga igipolisi cyakoresheje. Usaba ubutegetsi bw'u Rwanda gutangiza iperereza ryigenga kandi ridafite aho ribogamiye, hagasuzumwa niba imbaraga z'ikirenga polisi yakoresheje mu gutatanya abigaragambya zari ngombwa. Iri perereza kandi ngo niryo ryazerekana niba imbaraga zakoreshejwe zarubahirije amahame y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Ku bw'uyu muryango, abayobozi bose bakekwaho uruhare muri ubu bwicanyi bakwiriye kuba barahagaritswe mu kazi mu gihe iperereza rikorwa, kandi haboneka ibimenyetso bifatika bagacirwa imanza nta kubogama. Amakuru dukesha abakurikiranira hafi ibibera mu nkambi ya Kiziba n'abafitemo imiryango avuga ko n'ubu hari abatinya kugera hanze y'inkambi kubera gutinya ko nabo batabwa muri yombi, batewe ishavu no kuba badashobora kwibuka babo bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda kandi byakabaye ari uburenganzira bwabo. Bavuga kandi ko ubuzima bwarushijeho kuba bubi, ko nta bwinyagamburiro bakigira, ku buryo n'abajyaga guca inshuro hanze y'inkambi ubu batakibitinyuka. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batifuje ko amajwi n'amazina byabo bitangazwa, bemeza kandi ko batizeye ubutabera bw'u Rwanda ku bantu babo bafunzwe, kuko Leta y'u Rwanda yabafunze ishaka kubacecekesha no gusibanganya ibimenyetso bigaragaza ubugome yabagiriye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Mu Burundi inama nshinga mateka na nkenguzo za mateka vy'igihugu ziriyamiriza ingingo y'inama ya ONU ijeje umutekano ku isi y'ugutahukana abasirikare igihumbi b'abarundi bari mu bari mu gihugu ca Somalia kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu babishikirije ku muhingamo weje kwa kane abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashinga mateka n'abakenguzo za mateka ibindi kuri inkuru tubibwirwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanga
muri kano kanya tukaba tugomba tugira ico tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cacu ziri mu gihugu ca Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi ariko abwira abashinga amateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo uwo wa kane. Umukuru w'inama nshinga amateka yuguruye ico gikorwa yasabye zeno ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashinga amateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushinga amateka zeno ndaruvukanye.
Ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uwo yatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Mekele Ndadaye byaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yabigizemo uruhara ruda sanswe bego buyoya nta ruhara afise muri urwo rukwikirane rw'ingingo bigayitse zifatirwa u Burundi harimwo niyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko ni imbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo.
Umushikiranganje wo kwivuna abansi Emmanuel Namvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'abarundi bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu ca Somalia byari byumvikanye n'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare igihumbi bategerezwa kuva mu ngabo z'ivyo bihugu muri 2021 bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyene. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutwa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse ukuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise nk'uruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawovyirengagiza yuko batoba babifise nk'uruhara kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze u Burundi ari amafaranga y'agaciro yobava muri ico gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nivyo bibaza sivyo.
Umukuru w'inama nkenguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asanga iyo ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia n'akarere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke.
East Africa bariko rayirondera kuko irakomeye umva bariko rarondera umwasi agira inguvu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza binje muri Kenya umwe atangura kwipakiza n'amamodoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu izo byose bavuga bati bari bafite ingufu no mu rundi bushikirwa ere sababu niyo elema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa. Nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nk'uko nyakubahwa umukuru w'inama nshinga amateka yarabuze. Icyo nicyo jambere gikuru
icigera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka agatorwa asa afise ico saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigire ingaruka mbi.
Nagomba rero gutera intege leta nk'uko nyakubahwa umushikiranganje w'uko ibintu bafi yabivuze ku ngingo bafashe nkavuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura hari ubwo yogira ikivyaye ariko kandi nkuko nabandi babivuze bidakunze abantu bakaba ngo bako bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hariya hantu.
Naho rero inama nshinga amateka na nkego z'amateka byasohoye urwandiko kuri uno wa kane rwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane. Amakuru dukura mu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abaserikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kwigenekerezo rya 28 kuno kwezi kwa kabiri buri cy'indege bavi mu Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Inama nshingamateka na nkenguza amateka isaba leta y'u Burundi kwiga ingene yo kura abasirikare bose b'abarundi bari mu gihugu cha Somalia mu gihingingo yo gukura abasirikare 1000 muri ico gihugu itohagarara. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi kandi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura kugene leta ivuga ku bushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo c'uburyo ariko bitigira iby'abanyororo bibi mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku vyari bitegekanijwe. Ivyo babishikirije mu gicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari kashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwegukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018. Umenyesha makuru wacu Raymond Zimana niyo nkura dufitiye.
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ariko acekereza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganye 10 bwe gukira ibirarongoye. Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganye bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo. Ikindi icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijanye n'ibitigira ibirenze by'abanyororo. Bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga akarorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujamo abatarenga 100 ariko buririmwo abarenga 900. Defense na Uhunda yibaze gituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke.
Jewe ni baba baratowe itegeko rivuga ukuntu bugabanya abantu mu maprizo cyane kirikije na travail d'intérêt général itegeko ryaratowe kandi twarasubiye bara modifier le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa duto duto disimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirirana kandi aho les instruments juridiques zaragiye amategeko yaratowe mugabo ntaje mungi baguma bitoka gute aho bushize mungira ayo mategeko kujya abantu bagaba
nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigira iby'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe.
Hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi bejejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasangana bamaze iminyororo batanga ibitigira kinini yo mu minyororo aho rero nimushikana ntiyo kwidoga kuko barabona igituma ngo n'abandi bariko n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibarekuwe. Mu mpera z'umwaka uheze twahura abarenga 1000 mubaza bariyongereye twosaba yuko bogerageza ukagira ingufu abana bakarekuwe.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ko ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo kubatarekugwa bahejeje umunyororo sindi mwemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero.
Twizeye yuko vuba cyane rwose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ari benshi usanga amabohero ariyo nkuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa. Ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka 6 yarahejeje gufungwa mugabo umupfungu yaje asubira kugaruka urumva yasanze ari mu yohera ari meze neza ndamubuze.
Bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Gaston Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi
bumviriza genda uraba hejya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracari nk'ingwara. Nashaka rero gusaba yuko kongurere mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bajejwe nyabo nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese turabarundi twese hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko barabyitwaramo nabi bagahabamo uburenganzira abandi bagashaka kububima.
Aho sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi akira gahazi
kenshi akenshi ubushikiranganje ku rwego rwo hejuru hari igihe mubikora ugasanga barayikuriye imigambwe kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turavye ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza urucanke ubundi mugacho ikosi cyo mushikiranganje cyo nyine ngikoba cyamwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakinguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi.
Ikindi cyavuzwe muri ubwo bujekiranganje nuko hari yategekanijwe ko hakigwa abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika ibihumbi ijana bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya n'u Rwanda, ariko hatahutse abagera ku bihumbi 23 991 gusa. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Iyi ni inkuru yerekeye Burundi. Abanyagihugu bo ku mutumba Ruhengeri, komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, basaba ihinguriro ry'isukari bemerewe na komine haraheze imyaka irenga ibiri. Abanyagihugu bavuga ko mu kuronka amasoko y'imisigati barima bibagora. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Imisigati irarimwa cyane ku mutumba wa Ruhengeri ku ngo zirenga amajana indwi z'ikuri umutumba nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro iziharugwa ku majana ane zifite imirima irimwo icyo gitegwa. Abarimyi bacu bacumva ko bagiye kuronswa ihinguriro ry'isukari bari bazi ko bagiye kogorora.
Tumaze kuronka ihinguriro yumva n'iterambere ku mutumba n'iterambere ku murimo twari twabishimye cyane kuko twaca tubona ko tugiye tugire abantu badushikira imbere tugiye turonke amahera asumba yuko bahora turonka ariko gusa turacyabirindire ntiturabibona.
None bababwira ko itevye kubera
iki? Imvo ntayo tubuze ituma ritevye cyo tubuze
nimuvugana n'ababa twara
ko ibintu biri ko biraza bakategura inama kintu muzo cyabwira ho amagambo geze iyo nama tukaba tutayumva irarika.
Umutumba wa Ruhengeri uri mu kiyaga gikujwe n'imisozi ihanamye mu gushikira iminima y'ibikaju ntivyoroshe kuko atari imodoka yo yose ishobora kuhashika. Ugiyeyo abara nk'iminota irenga 30 ariko aramandagara n'amaguru mu kuvayo naho agakoresha irenga 45 aduga imisozi. Abari nk'ibikaju wobo bamenyesha kuronka umwimba ari kimwe nayo kuja kuwushora ari kindi
igihe tworonka ako gahinguriro kegereye mwino komine cyoshika twebwe abene gihugu natwe kikaka kutugendera kuko nahantu tugishika naho gatoronke akunyu ratupfuna cyane yuhageze ahantu tugite parasa tukizane ahantu bategezwe kuduha amafaranga yo kwiteza imbere kitugendera ku mutwe gukata barabara rihari bire turi hafi cyo kuvuga yuko twona kirandura tukarima ibindi byoroshe kubera tubona atahinguriro dufise.
Muri make abanyagihugu bararuha cyane baza guhiguka ari bwabana kuva habaje ingozi uduze umuzigo ngaho gatwara bitanu kabishika y'urumugabo nyine ni ntugutaya kurenze uba wameze kumenagurika mugabo hari ihinguriro no gukwegeraho bashira mu cyuma ari bikuma gikora.
Bamaze kumva ko hagiye kuza ihinguriro ry'isukari imirima yaciye yongera kuko hariho abatahora barima imisigati baciye bayijukira kubera iryo hinguriro itarabaho haca haba ingorane ku isoko kuko imisigati isumba abakiriya.
Abakiriye tubakura muri twebwe nyine aho gusa icyo bikora kubari babyishi amahera bamakeye umva pri iragabanuka
gute
amahera bamakeye kubera byabaye byishi cyenkeneye amahera cyakeneye amahera cyakeneye amahera bamwe bagura nabo ni bakenye ntibaza kubwishi umva amahera caba make.
Abo banyagihugu bamenyesha ko imyaka iri kiraba myinshi iryavuzwe ritarataha bagasaba ko imvugo jana ingiro
bimaze nk'imyaka irenga nk'itatu n'ubu rero turabona uhugira kane waje muraba rero muri ya migabi ya komine mukaguma mwibuca nk'abamenyesha makuru kugira iryo hinguriro cy'ikigikazu riboneke mu komine yacu natwe tubone ikintu gikozwe muri cyagikazu cyacu ngira ngo twose tukizukira ku kirima dufise amagara meza.
Umugambi wo kubaka hinguriro ry'isukari ku mutumba wa Ruhengeri usanzwe uri mu gitabo cy'imigambi y'iterambere komine Gashikanwa itegekanya kurangura mu kiringo cy'imyaka itanu. Musenyeri wa komine Gashikanwa Nderagije Jeanne Françoise twamurondeye dusanga arafatiriwe hagataho Ndikwiminwe Janvier umwe wajeje intwaro ku mutumba wa Ruhengeri avuga ko hari intambamyi babwiwe n'ababarongoye zituma uwo mugambi utaja mu ngiro.
Byagumye bicumbagira kubera ibarabara n'amatara ko ari kure nicyo twasanze bica bibagora kuronka amazi yegereye hafi kugira amazi akorane nayo matara kugira abace baronke iryo hinguriro babonye uburyo bwishi bwo hitanwa nayo mazi ava kure.
Ariko amazi amatsiko dusumira yarabonetse
ego ejo bundi barabitubwiye ko bitegerezwa gukogwa kandi byihuta ko iryo hinguriro bitegerezwa kuza.
Mu gihugu cy'u Burundi gushika no mango harangwa ihinguriro ry'isukari imwe rudende riri mu mwanuko bw'u Burundi mu ntaya Rutana rigizwe n'imitaya yavuye muri leta no mu bikorero utwabo ku mutumba Ruhengeri muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.